Tashime komandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu aho ni Kigali na FM 90 n'ibice bitatu ikarongi. Mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Muri Uganda miriwe gute muratwumva na mwebwe kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ni ikisoro. Ikaze makuru kuri no mugoroba rero kuri micro muri kumwe na Diane Ninahazwe ndi muri studio ya gatano. Mu Rwanda umucamanza muri sentare yungururizwamo imanza yategetse ko umenyesha makuru Dieudonné Niyonsenga batazira Chuma Hassan apfungwa imyaka 7 nkuko yari yarabisabiwe. Uyu ni 6th premier ni dukebesha ni se wa Chuma Hassan. Muri Republika Demokarasi ya Kongo abadandaza biriwe bahagaritse akazi kabo biyamiriza iduzwa ry'amakuru ya leta. Ayo makuru yaduze kugera ku bice 70% muri ano makuru murumva bamwe muri bo bavuganye n'Ijwi rya Amerika. Ibitero vya Israel vyahitanye abantu barenga 70 muri Gaza, Siria na Libani twabiteguye. Ku mugabane wa Afrika kandi Jacob Zuma yahoze ari president wa Afrika y'Epfo yaraye arusimbye mu mpanuka y'imodoka yabaye ku muhinga mu wejo. Ido ni duhano makuru yose ni mukanyi sase musangwe ikaze ku Ijwi rya Amerika. Ekamere kuri iyo nkuru nari mvunaguye mu kanya. Jacob Zuma yahoze ari president wa Afrika y'Epfo yarusimbye mu mpanuka y'imodoka yabaye ku muhingamo ku munsi wejo wa kane. Fidel Niyongabo aratubwira ibindi.
Isunzwe makuru yatanzwe n'ibinyamakuru vyahabereye iyo mpanuka mu ntara ya KwaZulu-Natal Zuma aturukamwo hamwe n'igipolisi. Umuntu yari kagendesha imodoka aborewe yarasetse imodoka Jacob Zuma yarimwo ku muhingamo wejo kwa kane. Musam Kize umuyobozi mukuru ajejwe amatora mu mugambwe wa Zuma mukoto wesizwe MK mumfunyapfunyo yatangaje ko umudereva w'iyo modoka yasetse imodoka Zuma yarimwo ku mpaka kandi ko byari byateguwe. Iyo mpanuka yabaye igihe cy'isaha 12:40 mu masaha yo muri Afrika y'Epfo. Iyi polisi cyatangaje ko atabantu bakomeretse muri iyo mpanuka. Uyo mugabo afite imyaka 51 yarahagaritswe yagirizwa ko yaraborewe kandi yari katwara nabi cyane ku buryo yashobora kugeramira ubuzima bw'abandi. Jacob Zuma muri iki gihe ntarekuriwe guhiganwa mu matora azoba muri Afrika y'Epfo mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka bifatiye ku gihano cy'umunyororo yaciriwe imbere yaho. Yamara ariko afasha umugambwe wiwe mu gikorwa cyawo cyo kwiyamamaza imbere y'amatora ya mu kwezi kwa gatanu kwimirije.
Fidel Niyongabo urakoze. Ibitero vya Israel vyahitanye abantu barenga 70 muri Gaza, Siria na Libani. Thomas Kamirindi ni vyaje kutubwira.
Hamas ivuga ko indege z'intambara za Israeli zarashe mu majyepfo y'intara ya Gaza zica abantu 17. Zarashe kandi no mu nkambi y'impunzi yitwa Al-Magazi hagati no hagati muri Gaza, abantu 8 babiguyemo. Kuva intambara yo muri Gaza itangiye ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 gushize, imaze guhitana abanyapalestina barenga 32,000 nk'uko Hamas ibitangaza. Naho muri Siriya, indege z'intambara za Israeli zarashe mu mujyi wa Alep mu majyaruguru y'igihugu. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu witwa Observatoire Syrien des Droits de l'Homme OSDH mu magambo magufi watangaje ko zibasiye cyane cyane ububiko bwa misile z'umutwe witwara gisirikare wa Hezbollah wo muri Libani hafi y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Alep. OSDH yemeza ko zisha abantu 42, abasirikare 36 ba Siriya n'abasirikare 6 ba Hezbollah. Ntacyo Israeli yagize ivuga kuri ibi bitero, ahubwo yatangaje ko indege zayo z'intambara zarashe no muri Libani zihitana umugaba mukuru wungirije w'ishami rya Hezbollah rishinzwe ibisasu bya roketi witwa Ali Abdel Hassan Naim. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Hezbollah yo ivuga ko ari abarwanyi bayo 7 bivuganywe n'indege za Israeli barimo uwitwa Naim. Niryo zina ryonyine yatanze. Iyi mibare yose dukesha ibigo ntaramakuru bikomeye Reuters yo mu Bwongereza, AP yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na AFP yo mu Fransa iratwereka ko Israel yishe abantu byibura 74 kuri uyu wa gatanu muri Gaza no mu bihugu baturanye Syria na Liban.
Hagataho tukivuga kuri ibivyino ntambara sentare mpuzamakungu jeje ubutungane uno musi ku wa gatanu yategetse Israel kugurura ibindi bice byo kwinjiramwo mu ntara ya Gaza kugira ngo izindi fashanyo zishobore gushikira nyi Palestina baba muri iyo ntara bishwe na kigoyi. Fidel Nyongabo aragarutse.
Iyo sentare yategetse Israel gufata idate by'ingingo zose zikenewe mu ntumbero yo gutanga uburenganzira bwo gushikana ifashanyo zankenegwa mu ntaragaza atantambamyi zirimo ibifungurwa amazi bitoro n'imiti. Iyo sentare yategetse kandi Israel gukora ibishoboka byose kugira igisirikare cyayo ntigikore ibikorwa bityoza uburenganzira ubwo ari bwo bwose bw'abanyapalestina baba mu ntara ya Gaza. Sentare mpuzamakungu ijeje ubutungane Lilaye mu Buholand yabwiye Israel kwishura mu kiringo cy'ukwezi kukugene iri kishyira mu bikorwa amategeko yayihaye. Nacho Israel avuga ku ngingo ya sentare mpuzamakungu ijeje ubutungane yamara yarahakanye yivuye inyuma ko iri kikora ihonyabwoko mu ngwano imazemo hafi y'amezi atandatu n'abagwanyi b'umugwi Hamas. Israel yasavye iyo sentare guhagarika gutanga amategeko mashasha. Itegeko sentare mpuzamakungu ijejwe ubutungane yafashe kuri uyu wa gatanu rifatiye ku rubanza Afrika y'Epfo yashingishije muri iyo sentare aho yagirije Israel ko iri kikora ibikorwa by'ihonyabwoko mu ntara ya Gaza.
Kijugi Amerika turabandanya n'amakuru yijya nino ku isi. President wa Turkey Recep Tayyip Erdogan hamwe na President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden bazokorana ibiganiro igenekerezo rya 9 ry'ukwezi kwa gatanu. Ije biganiro bizobera aha Washington DC. Fidel Nyongabo, ibizovugirwa muri ibyo biganiro ni iki?
Abategetsi ba Turikiya bemeje iyo nkuru kuri uyu wa gatanu. Uzaba bubaye bwa mbere abo bategetsi bombi bahura mu ngoro ya President Biden, Maison Blanche. Mu kwezi kwa mbere Leta ya Biden yaremeye kugurisha kuri Turikiya indege z'ingwano zo mu bwoko bwa F-16 z'agaciro k'imiliyaridi 23 y'amadolari. Hari nyuma yuko Turikiya ishigikiye iyinjizwa ry'igihugu cy'u Sweden mu ishyirahamwe ryo kwivuna amaso ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibari Atlantike, OTAN. Bamwe mu bitegereza ibintu n'ibindi bavuga ko abategetsi ba Turikiya bari babangiye gufata iyo ngingo kubera President Erdogan yari yashavuriye Leta ya Amerika avuga ko ishigikiye Israel hamwe n'uburyo Israel ikivyifatamwo mu ngwano n'umugwi Hamas mu ntara ya Gaza. President wa Turikiya Recep Tayyip Erdogan numwe mu bategetsi b'ibihugu by'abayisilamu bane bagura bikomeye cyane kugena Israel ikivyifatamwo inyuma yaho umugwi Hamas wakoze ibitero ku butaka bwa Israel ku itariki 7 y'ukwezi kw'icumi mu mwaka urangiye w'2023. Yagereranije umushikiranganji wa mbere wa Israel na Adolf Hitler. Yagirije kandi Amerika ko ishigikiye ihonyabwoko avuga ko ririko rikogwa ku banyapalestina.
Indi nkuru imwe yo mu makungu imbere yuko duca tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Kubaka ikiraro gishasha gisubirira kibridge casenyutse ku munsi wa kabiri mu gisagara ca Baltimore muri Leta ya Maryland itumberanye na Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishobora kuzofata imyaka itari mike. Abatanze ano makuru bavuze ko ibikorwa byose bishobora kuzotwara n'imiburiburi imiliyoni amajanane y'amadolari. Fidel Nyongabo yegereye ahabere iryo sanganya n'acatubwira ibindi kuri no nkuru.
Abahinga bavuga ko kubaka ico kiraro bishobora gufata hagati y'amezi 18 n'imyaka itari mike. Ni mu gihe amafaranga gishobora kuzotwara zo bari imiliyoni amajanane y'amadolari n'imiburiburi canke ayarenga inshuro zibiri zayo. Byose bizova ku bintu bitari bike byinshi muri ivyo bitaramenyekana birimwo kwiyumvira kugena icyo kiraro gishasha kizoba kimeze no kugena abategetsi ba leta bazokwihutira gupfundika amasezerano n'abazoba bajejwe kucubaka. Ben Schaefer yigisha ivyerekeye inyubako muri kaminuza ya Johns Hopkins mu gisagara ca Baltimore yavuze ko bishobora kuzofata hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7. Same Badi yigisha ivyerekeye inyubako kuri kaminuza ya George Washington University mu gisagara ca Washington DC we yatangaje ko ibikorwa byo kubaka ikiraro gishasha kizosubirira ikiraro casenyutse Key Bridge bishobora kuzofata hagati y'amezi 18 n'imyaka 2. Ikiraro ca Key Bridge casenyutse ku munsi wa kabiri gihitana abantu batandatu bariko bagikorako. Hari nyuma yuko ubwato butwara ibidandazwa bwitwa Dali usetse imwe mu nkingi zacu. Abategetsi ba Leta ya Maryland bariko bihutira gukuraho ibisigarira vy'ico kiraro no gusubira kucubaka inyuma isanganya ryo ku munsi wa kabiri. Iryo sanganya ryatumye imirimo ku kivuko ca Baltimore ihagarara.
Barakoze bagenzi bacu kuri amakuru yose baduteguriye bakabahejeje ekudushikiriza adresse ya YouTube ya Instagram Facebook na X mushobora gusanga ko ayandi makuru y'ijuri America yaba yanditse amafoto canke ayaciye muri za video ni VOA a radio yacu iburuseli mu Bubiligi n'ahandi hose ku isi muradukurikirana kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Mubirigi abajeje iperereza bataye muri yompi umunyarwanda Stanislas Mbonampeka yigeze kuba umushikiranganje w'ubutungane mu Rwanda. Mbonampeka akekwa ko ivyaha vya genocide yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994. Venuste Nshimiyimana afise ibindi kuri ino nkuru.
Umunyamategeko w'imyaka 83 yafashwe ku wa kabiri w'iki cyumweru mu gitondo akekwaho ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Mu Bubiligi iyo umuntu afashwe abanza kubazwa mu gihe cy'iminsi 3, nyuma hafatwa icyemezo cyo kumurekura akaburana ari hanze cyangwa se bakamugumana akaburana afunze. Stanislas Mbonampeka niwe munyamategeko waburaniye abitwaga ibyitso by'inkotanyi muri 1990 igihe inkotanyi zateraga numwe mu bashinze ishyaka PL mu mpuzamashyaka iri ku butegetsi mu Rwanda mu mwaka w'1992. Stanislas Mbonampeka wari minisitiri w'ubutabera yeguye ku mirimo ye leta yari yobowe na Sylvestre Nsanzimana yanze gufata Leon Mugesera kubera amagambo ahamagarira bamwe kwanga abandi yari yavugiye ku kabaya. Mbonampeka amaze imyaka irenga 20 mu biryi kandi afite ubwene
Tu kivuga rero ku by'ubutungane buraba u Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda naho mucamanza muri sentare yongururizwamo imanza yategetse ko umenyesha makuru Dieudonné Niyonsenga batazira Cuma Hassan apfungwa imyaka 7 yari yarasabiye amwunganira mu mategeko babwijwe ijwi ry'America ko bigishoboka kwitura ubutungane mpuzamakungu. Umuryango ubivuga ku iki? Muravyumva mu nkuru ya Eric Bagiro ubusa kurikirana ino dosi.
Umucamanza yavuze ko ikirego cy'uyu munyamakuru nta shingiro gifite ategeka ko igihano yahanishijwe n'ururukiko kidahindutse. Yavuze ko urubanza rwaciwe n'ururukiko rw'ubujurire rugomba guha mukoro uri mu ngingo zarwo zose n'icyemezo yasomye nta muburanyi uri mu cyumba cy'urukiko. Iki cyemezo cyaguye nabi bamwe mu bavandimwe ba Cyuma Hasani barimo sumubyara Premier Rukeresha.
Munyiko zo hanze birashoboka kuri mwebwe.
Yari yizi ko ariko nombye tuma yavugaga. Ubundi bari nazi twaje bakirikize. Oya, oya. Ah, ezo bantu bako jerije bakayinda bagiye kigiye bamubwira ngo uranze kuja kuvura kandi warumvise ari wo wareze. Urumva atarimo akanda.
None se ubwo bushobozi murabufite bwo kuba mwagana izo nkiko ko urumva ngo rimwe na rimwe zitaba ari ubushobozi buhenze.
Aya, aya, nta muri akora mba bishitse n'abantu mu hawe. Eka ngaba zabantu bayuze n'isa ziyariho cyangwa zabantu bajinyutse. Kandi babona bidashoboka nyine bizaba uko byakabaye nane byo yagiye nitwarenza.
Kugeza uri iki cyemezo urukiko rw'ubujurire rwafashe ku rubanza rwa Cyuma Hasani ntikijuririrwa. Abanyamategeko Gatera Gashabana na Jean Bosco Sefu Ntirenganya bamwunganira babwijwe rya America ko batarabona kopi ikubiyeho imikirize y'urubanza rwose uretse icyemezo kitagaragaza icyo umucamanza yashingiyeho yanga ikirego bamushyikirije. Muri icyo cyemezo ntibabura kubona minenge. Baribaza uburyo cyashyizweho umukono n'umucamanza umwe atari na perezida w'iburanisha, nyamara inteko imuburanisha yaregizwe n'abacamanza batatu nk'uko babitangarije ijwi rya America. Birinze kugira byinshi bagarukaho kubera ko batarabona incarubanza yose ngo bayiganireho n'uwo bunganira. Ikindi abo banyamategeko banenga urukiko rw'ubujurire baragishingira kuri raporo barushyikirije nyuma yo kuburanisha urega adahari. Abo banyamategeko baravuga ko bagifite amahirwe yo kwiyambaza inkiko mpuzamahanga mu mugambi wo kubona ubutabera buboneye. Aha babwijwe rya America ko baziyambaza nk'urukiko rwa Afurika y'Iburasirazuba. Mu iburanisha riheruka, urukiko rw'ubujurire rwategetse ko umuyobozi wa Ishema TV Cyuma Hasani aburanishwa adahari kuko rwavugaga ko yanze kwitabira iburanisha ku bushake kandi ariyo batanze ikirego. Nyuma yo kumusura kuri gereza nkuru ya Nyarugenge iri Mageragere afungiwemo, abanyamategeko Gatera Gashabana na Jean Bosco Ntirenganya Sefu bakoze raporo igaragariza urukiko ko gereza ifunze Cyuma Hasani yanze nkana kumuzana ngo aburane. Iyo raporo yasabaga urukiko gupfundura iburanisha igaragaza ko bamwe mu barinda Cyuma Hasani aribo banze kumukingurira ngo ajye kuburana nk'uko yabibasobanuriye bamusuye. babwijwe rya Amerika ko nyuma yo kuva kuri gereza batunguwe no kubona nayo ikora indi raporo ivuguruzi ya Cyuma Hasani, bakibaza icyari cyabujije gereza gukora iyo raporo na mbere yabo. Mu mwaka wa 2021 nibwo inkiko z'u Rwanda zahamije uyu munyamakuru ibyaha byo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano, kwiyitirira umwuga w'ubunyamakuru no gutambamira ibyemezo bya leta, rumukatira imyaka 7 y'igifungo n'ihazabu ya miliyoni 5. Cyuma Hasani ahakana ibyaha akavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Mu minsi ishize imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ifite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye ubutegetsi bw'u Rwanda guhagarika kwibasira abanyamakuru. Ni nacyo uyu muryango wongeye gusaba nyuma yo kumenya icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire. Bwana Lewis Maj ukuriye Human Rights Watch muri Afurika yo hagati, uku niko yabwijwe rya Amerika.
Icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire cyafashwe uyu munsi kibangamiye ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo mu Rwanda. Urubanza rwa Dieudonné Niyonsenga rwakunze kugaragaramo amakosa akomeye no kuva rugitangira, kandi n'ibyaha bamuhamije bigaragara ko nta kabuza ko bifitanye isano n'umwuga we w'itangazamakuru. Abategetsi b'u Rwanda bagombye kurekura Niyonsenga bagakora mu maguru mashya amaperereza ku birego bikomeye by'iyicarubozo abashinja, kandi bakamurekera uburenganzira bwe bwo gutanga ibitekerezo akabona ubutabera buboneye hubahirizwa uburenganzira bwe.
Si Human Rights Watch isabirekurwa ry'umunyamakuru Cyuma Hasani gusa, ahubwo n'ishyirahamwe mpuzamahanga ryita ku banyamakuru Committee to Protect Journalists CPJ mu mpine rifite icyicaro muri Amerika, naryo mu nyandiko zaryo ryakunze kubisaba ubutegetsi bw'u Rwanda. Ehe bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu gihugu cy'u Burundi, bamwe mu bakenyezi bize bakora mu nzego za leta ndetse no mu bikorera utwabo bavuganye n'Ijwi ry'Amerika, bavuga ko bahura n'intambamyi nyinshi mu kazi zirimo ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ibindi kuri ino nkuru na Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Abayaze n'Ijwi ry'Amerika bakorera mu bisata bitandukanye bya leta hamwe no mu bikorera utwabo hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi. Abo nabo barimo abarimu, abakora mu bijanye n'amagara y'abantu, mu bijanye n'ubutunzi bwa leta n'ahandi. Uyo mukenyezi w'imyaka 47 akora ibijanye n'ubutunzi mu gisagara cha Bujumbura, akaba ari nabyo yize. Atangura asigura ikibanza umukenyezi w'incabwenge afise uyu munsi mu Burundi.
Umukenyezi aho hambere hahise na gaciro yarafise mu rugo, ariko ubu aragenda nawe akagenda akazana akagira icyo afashije mu muryango wiwe, agafasha umushinganahe wiwe. Kare nta gateka umukenyezi yarafise, yari kuguma yicaye muhira.
Naho biri uko kandi, abo bakenyezi bemeza ko hari izindi ntambamyi nyinshi bagira mu kazi zikwiye gutorerwa inyishu. Izo zirimo kuba bafise abana bato, ugasanga hari ibibabangamira nko kuja gukorera hanze mu ntara. Uyu mukenyezi w'imyaka 41 afise abana batanu, yize ibijanye no guhumuriza abahuye n'ibibazo by'ihungabana, akaba ari nabyo akora mu ishyirahamwe ryigenga rikorera Makamba, ariko umuryango wiwe ukaba ubibujumbura. Nibyo twiganira.
Ushobora gusiba telefone, ushobora gusiba mission kubera ufite umwana, ariko akaza ugatonda ko mugahagara kuja kuri mission bikanga kugenda, ugasanga ntibashize no kwiyumvira yuko ari umukozi wabo afise afise umwana ategereza kuduga.
Uyu mukenyezi nawe arubatse, akaba afise abana batoya babiri, akora akazi k'ubwarimu mu gisagara cha Bujumbura. Nawe avuga ko hari n'abahura n'ihohoterwa rishimikiye ku gitsina iyo bagiye gusaba akazi.
Umugore urusanga abagabo mba mugendeye ko umukibano canke canke bahakora kacha sanga baramugendeye ko kubera bakora ibidakoreka nyene ayinyamabanga mpuza bitsi.
Ikindi bavuga ni kijanye no kuba umukenyezi adahabwa ijambo mu kazi nk'uko bikwiriye. Bavuga ko ivyo vyerekana ko hakiriho kubigiza inyuma nk'abadashoboye.
Kubera umva ivyo nza kuvuga jewe ntibo vyemera nk'uko vyo babivuzwe n'umugabo. Iyo ni intambamyi ihambaye ku mukenyezi, aho usanga atumvigwa ijambo ryiwe ritemegwa nk'uko ryoba rivuzwe n'umugabo
ariko kandi hari n'abatumenyesheje ko hari bisata bimwe bimwe bikoramwa abakenyezi byamaze gutahura ubushobozi bw'umugore mu kazi ndetse bakanaborohereza iyo ibihe byabo byahindutse haba kuba umukenyezi yabyaye canke yagwaje umwana
kuri je wahonzi baragerageza kugwanira gateka k'umukenyezi bakaduha gateka wabyaye kwa gukinagiza uraruhuka urafite umwanya wawe ajya amatwa yose ubu yafite uburenganzira
twagerageje kurondera bamwe mu bari mu mashyirahamwe avugira kongera agaharanira agateka k'umukenyezi mu Burundi nabo ntibaja kure y'ibyo bivugwa nabo bakenyezi twaganiriye basigura ko hakira gahaje no mu bakenyezi bize mu bijanye no gutunganirizwa bagakora akazi kabo neza kuri mikoro y'ijwi rya Amerika Kaze Ariane aserukira ishyirahamwe ry'abakenyezi giyemeje guharanira amahoro FEPAD yemeza ko abakenyezi bakiri mu myaka yo kwibaruka n'abafise abana hari byo batabasha gushikira kubera gukumirwa
ubushiri muri iyi myaka bakabanza kurarimbuka ibyara rimbwiye gukora ikibazo ufite nda bakakwimakaza hamwe abakenyezi bafata ingingo bakavuga ati ntituzosubira kubyara tugira dukore natwe turonka amahera ntitureke kubyara isi yo chimera gote chani gi ugo koto chaki chimera gote ali hama jene hasi batoronga baata
Tuga kaze Ariane amateka ni migenzo vyo kuigizi nyumatange kuna nizumu kenyezi ngwateyo umoke bibi fise nguru hararu nini gusumvya
kugira ngo wa mwana umu mungu ni ya kura agira anapukati umukoka numu mungu wa kumakira mahikwe amu ni ya ronga poste zikomeye mungi ugu change kuhisi aheza kumva kumugura fisa gachilo kukuyara vile reshetu nero abagabo bahari dufate ayamajene hasi hariho beshi vizo watangye babi ronga kuko nabo niyo ndero bagi bahaka kumungu kumugabo afisiki hangararo
abo bakenyezi bose basaba leta ko mu kazi hoja mu amategeko azwi akingira umukenyezi mu bice byose ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera abaserukira leta y'u Burundi mu gisata giharanira gateka k'umukenyezi ngo bagire ico bavuga kukiriko kirakogwa ngo izo ntambamye ziveho nitwabaronka bamwe mu baharanira gateka k'abakenyezi babasaba kuja mu mashyirahamwe kugira ngo ibibazo bagira babivuge gutyo umuti wabyo utoregwe hamwe kuko ibyo bibazo kenshi usanga bisa Thierry Ndayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali
Terive ndayishimiye urakoze turaguma ku makuru avugwa ku Burundi bamwe mu banyamahanga baba muri ico gihugu batewe impungenge na rusansuma ibega ibindi kwino nkuru na Pierre Claver niyo nkuru
Rusansuma rw'abanyamahanga bose baba mu Burundi rwatanguye ku munsi wa kabiri w'igendwi rufise intumbero yo kumenya abanyamahanga bose baba mu Burundi impunzi abimukira abatagira ivyangombwa n'abandi nk'uko byaseguwe n'ubushikiranganje bw'intwaro y'agate mu gihugu bwatunganije iryo sekeza Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubwo bushikiranganje yemeje ko bifuza ko atamunyamahanga yosigara atiyandikishije aho aba mu gisagara ca Bujumbura muri zone ya Kamenge Ngagara Nyakabiga Musaga na Kanyosha niho haba abanyamahanga benshi ikibonekeje muri iminsi itatu ni misunikano kubera abandika ari bake abanyamahanga nabo bakaba benshi bashaka kwiyandikisha nkuko umukenyezi abo mu Kamenge abisigura
aha jana azindutse dushitse ngaha twiyandikishije tusanze turi wa 75 ndo tuza gushikirwa ariko nacho kandi ikindi tubona ngaha abantu ni benshi cyane kandi ko ari benshi abandika ni bake turafite ibindi bikorwa dukora tuve ngaha hakiri kare bamwe turafunze tugenda guteka nabo baduhaye iminsi itatu ariko ntibishoboka
bamwe ndetse nk'uyu mugabo wo muri zone ya Nyakabiga barafise amakenga kuko batasiguriwe imvo n'imvano y'ubwo rusansuma
be batubwiye ko ari rusansuma y'abanyamahanga gusa nicyo gituma ndabwo twitaje ako kamo ndabwo bidutera kubera dufite amafomu tuba n'umuryango presence ingene turi mu muryango namba muri 5 persons tegeza kwitaba mwese 5 persons bakababona bakaca babarejeje
umwe mu ndongozi z'abakongomani mu gisagara ca Bujumbura aratera kamo bene wabo n'uwoba ataronsa kanya muri iyi minsi itatu kunyarukira ku biro bya zone kuyandikisha nk'userukira impunzi z'abakongomani ndasaba ko nabatsinze ko boza kuko ni ku neza yacu ikindi naco ntawuzi neza icyo rugamije nicyo gituma amakenga atubura ariko urabona ko abenshi bitabye akamo icyo bikoze umwanya wabaye muto batwongera ikiringo kuko murabona ko no ku munsi wa nyuma turi benshi ntawuzi ko twese bikunda ko twandikwa Kumusu wa nyuma wukuya nikisha izo ndongo zizabanya mahanga zisaba koho kongerezu kiringo kuko abanya mahanga alibenshi kandi abari wa jeju kwa ndika alibake bifuza koho tangwa umanyu kuye kugira ngonhea giruzo sigara kubera ukutamenya change ugufati gwa ubushikiranganje bw'intora gato mu gihugu bwaseguye ko kugira ngo bwongereze ikiringo buzobanza kuraba ko hari abataronse akaryo ko kuyandikisha bovuga ko rusansuma nk'izo ari ku mvo z'umutekano w'igihugu naho atabitigira biramenyekana by'abiyandikishije amakuru duhabwa na bamwe mu bajeje kwandika batubwiye ko abenshi ku bice 80% ari abakongomani hakiyongera ko abatanzania abava mu bihugu byo mu rengero bwa Afrika nka Mali na Senegal hamwe rero n'abava mu vy'abarabu bagwiriye cyane cyane muri quartier yitwa Asiatique hagati mu gisagara ca Bujumbura. Uwaduhaye amakuru yatubwiye ko abanyarwanda biyandikishije ari bake cyane ndetse ko ahenshi atawibonekeje. Uwaduhaye amakuru yikeka ko urwo rusansuma rushobora kuba rutumbereye abanyamahanga baba mu Burundi babangamiwe kurusha abandi abo nabo n'abanyarwanda. Ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu bwaheruka kugira rusansuma rw'abanyarwanda mu mpisho nk'uko byashikirijwe umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu Martin Teretse ari mu Kayanza mu ntango z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka aho yatangaza ko imbibe z'u Burundi n'u Rwanda zugawe yemeje ko abo u Burundi butabashaka
nabiho naho dukeneye n'abari bari ngaho gatatu abirukanye nawe yise baramatari n'abasabye raporo y'abanyamahanga ba mu Burundi baratijyari bayimpaye twabikoreye ko byose kandi bigenda neza cyane mutekano n'umuzo bw'ingo rwa komiseri kuminari cyangwa provinsiyari cyangwa uwundi wese mutekano n'uwacu wese cyaba twese n'izo bw'ingo rwa koloneli ngaho konye atwara karere leta ni twese
yamara ku rundi ruhande leta y'u Rwanda yahavuye ihumuriza abarundi baba mu Rwanda mu ijwi gicege yacu umuvugizi wa leta Alain Mukurarinda u Rwanda rwasabye u Burundi gufata neza abanyarwanda babayo
kurinda umutekano w'abanyarwanda nubwo batabashaka babivuze ko batabashaka ubu igikurikiraho ni iki ni ukubafasha kugeza igihe bagereye iwabo hano mu Rwanda ntawe uhungabanye ku rundi ruhande ubwo umunyarwanda uri hano abyumve niba mu gihugu runaka kuvuga ati ntibagushaka nta mpamvu yo kuvuga ngo urageyo ariko ku Burundi bari hano baryame basinzire bakora akazi kabo kuko nta murundo ugomba kugira ikibazo hano mu Rwanda kubera icyemezo guverinoma yabo yafashe
ibiharuro bitangwa n'ishami gitaba impunzi ku isi hashe hamene gisata cabinjira n'abasohoka mu Burundi cerekana ko abanyamahanga baba muri icyo gihugu barenga gato 110,000 bagizwe ahanini n'impunzi z'abakongomani nka zose ziba mu makambi y'impunzi hamwe n'abandi banyamahanga bakeya baba mu bisagara nka Bujumbura rusansuma nk'iyo yaheruka mu mwaka wa 2016 Pierre Claver inkuru ku bw'ijwi rya Amerika.
Pierre Claver niyo nkuru urakoze mu kanya turaza gusozera no makuru ariko rero ndabasaba imbabazi kuko ari inkuru yo muri Republika Demokarasi ya Kongo yavuga ku bikorwa by'ubucuruzi bitandukanye byo mu gisagara ca Goma byiriwe byahagaze uno munsi kuwa gatanu nari nabemereye tudashoboye kubibashikiriza kwera akanya gato turaza kwigaruka ko mu makuru yacu ari imbere ariko mwomenya ko abacuruzi biyamiriza ahanini ukuduga kw'amatagisi mu gihe cy'ubuyobozi bwa gisirikare mu ntara ya Kivu ya ruguru ubuzima bwasa n'ubwahagaze mu bice bimwe bimwe byo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu mabarabara atandukanye nko mu gisagara ca Goma niho hagaragaye za moto imodoka zitwara abagenzi naho nyene byari bike ikindi cibonekeje ni uruja n'uruza rw'abantu ariko mu maduka habayo ku mabarabara no kure wasanga yugaye nko kumenyesha makuru wacu Jimmy Shukurani yabibonye abatandukanye bavuga ko babangamiwe n'ibi byemezo byongerwa by'imisoro mu gihe ubucuruzi butagenda neza kubera intambara z'urudaca zizenguru zibandanya kubangamira igisagara ca Goma cane cane nka territoire za Masisi na Rucuru aho ibikorwa bimwe bimwe by'ubucuruzi naho nyene byari byahagaze. Iyo nkuru rero ndabatumire kuza kuyumva amajwi aho muza kumva abadandaza batandukanye bavuganye n'ijwi rya Amerika ndetse n'ico leta bivuga ko haza ko ari makuru yacu yo mu gatondo. Nuko rero nshuti bakunze mwakoze kudutega biri, twizere ko weekend muyitanguye neza. Tubashimire ko mwabanye natwe mu biganiro byacu bitandukanye nano makuru cyane cyane mariko mushikirizwa na Jewe Diane ni nahazwe.